Karaganje Kenyanyozi Je Kenyanyozi Abo kwa tujire haren Kenyanyozi Omurungi wanje Kanyanyozi
Amazina ganje ni Prince Kutunga Nyabo wankunda ntwiza kutunga Nyowe ni mutabani wajenga Ahawo kuba baby tuwitu ni tuchenga Iwe nyabo nkakuleba nsozinga Zakura ntyori ganga Bambi kenyonyozi wanyo tanyanga Kabankabu wavikangaga Reba baby na kugura karega Wakashwara wabaya ye batakulega Vite chichana chomu chiga Ishiza kunyibisi hanga Nichinza na tikita kompira Evini baby kambi kwa seru hanga
Sasira magara ganje kenyonyozi Je Kenyonyozi, abo kwa tujire haren Kenyonyozi, omurungi wanje Kanyonyozi
T1 Touch Producer Butto on the beats
By Kenyonyozi, wayanga magara ganje nimba na ashwara Amazimu mazima mba ntachika na atara Nkarakaka mazima nimba na ashara Kanyonyozi mutu wa kazura Wankunda nuba wanzura Ndi umukandi ashara nuba kuza sara Na mayani nsara Iturga kampara tukaza humpara Aifu yambara Iwe chakara dukumani kwa gara Ara nini unshabira Sasira magara ganje kenyonyozi Je kenyonyozi Abo kwa tujire haren kenyonyozi Omurungi wanje kanyonyozi Sasira magara ganje kenyonyozi Je Kenyonyozi, abo kwa tujire haren Kenyonyozi, omurungi wanje Kanyonyozi, sasira magara ganje Kenyonyozi Je, Kenyonyozi, abo kwa tujire haren Kenyonyozi, omurungi wanje Kanyonyozi